Hii ni Radio Ijwi ya Amerika. Ijwi ya Amerika irabandanya kubashikiriza ibiganiro byaryo mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Ndiwe neza nshuti mwese, turi kumwe kuri munsi wa tatu tariki 20 y'ukwezi kwa gatatu mwaka 2019. Muri kumwe na Frederic Nkundikije.
Iyo maze kumenya yuko ngwaye, nkamenya ko ari we yanyandukije, naciye nibaza nti nawe nyine ntiyabinyoye mu mazi, ntihajya kwihangana n'ibintu bigoye. Sinashoboye kumufata nabi, abishika n'uwo munsi ndamufashe neza.
Uyo ni umukenyezi umuntu aragitega, navuga ukuntu yakiye inkuru imenyesha ku mugabo wiwe yamwanduje umugira wa sida. Inkuru cyo kimwe n'inkuru yerekeye urukino rw'umupira w'amaguru rwahuje ekipe Burundi hamwe na ekipe mu gihugu cya Congo Brazzaville, hamwe n'inkuru y'abana babigeme bapfunzwe bagirizwa gusibanganya ifoto y'umukuru w'igihugu. Turazigaruka ku mukanya kari imbere. Amakuru tuyatangure kuri rukino rukomeye rw'umupira w'amaguru ruri muri za nkino zo gukuranamwo kugira ngo haboneke imirwi izohiganira igikombe ca Afrika c'imirwi nserukira gihugu y'abasore batarenza imyaka 23. Muri urwo rukino rurangiye mu kanya rero, umurwi w'u Burundi wanganije n'umurwi wa Congo Brazzaville. Turi kumwe na mugenzi wacu Evariste Nzikubanye nka yarishikiye ahabereye urwo rukino. Muri neza Evariste.
Neza Frederic.
Urwo rukino rwabereye hehe?
Urwo rukino rwabereye ku kibuga Prince Rwa Gasore kiri mu gisagara cya Bujumbura, hagati na hagati rwatanguye igihe cy'isaha cy'icyenda z'umuhinga mukuru n'uwa gatatu. Ukwezi kuvuga rero rwahuje umugwi serukira gihugu wa Congo Brazzaville n'umugwi serukira gihugu w'u Burundi ntama mu rugamba ni muri za nkino zo gukuranamo kugira ngo hazoboneke imigwi izohiganirwa igikombe cy'abatarenza imyaka 23. Izo za nkino zikazobera mu minsi iri muri uyu mwaka nyine wa 2019.
Nze gute mu gorukino?
Ingoro kino kuno rwagenze rwatanguye imigwi yose iboneka yuko iri kukina umupira ku rwego rwo hejuru professionnel mu Gifaransa, kuko ku ruhande rw'u Burundi bagerageza gusatira nyuma ha Congo Brazza bakazibira, abakinnyi ba Congo nabo bagasatira basugereza mu guserukira gihugu u Burundi. Byabonetse yuko rero iyo migwi yari kugurungana yanganije urukino kuva mu gice cya mbere gitangura gushika urukino rurangira.
Kizokurikira ni ikihe?
Ikigiye gukurikira ni uko iyo migwi uko ari ibiri igiye kwitegura urukino rwo gusubiza ruzobera ku munsi wa gatatu w'ibyiza, ni ukuvuga n'imundi imwe kugerekeza ibya mbere bibiri na gatandatu kuno kwezi kwa gatatu hariya i Brazzaville muri Congo. Ku ruhande rw'u Burundi, umumenyereza Omar Ntategero akaba yamenyesheje yuko yiteguriye we n'umugwi wiwe biteguriye gukina neza mu rukino rwo gusubiza. Ahanda kubwira Fredi ni uko umugwi serukira gihugu w'u Burundi kenshi ukinira muhira udakora vyiza, ariko rero umugwi serukira gihugu w'u Burundi urakunda gukura inzizi hanze. Ku ruhande rw'umugwi serukira gihugu wa Congo Brazzaville, umumenyereza Elia akaba yamenyesheje ko nawe agiye kwitegura, akaba mbere yashikirije yuko kunganya i Bujumbura ubusa ku bundi n'umugwi serukira gihugu w'u Burundi ari intsinzi. Nawe nyine akavuga yuko mu rukino rwo gusubiza vyasa vyakunda ategerezwa kurutsinda.
Uravye ukuntu inkino zagenze, icigwa mubona ko nka ekipe y'u Burundi yoba yahakwereke?
Ikigwa umugwi w'u Burundi uteza kuhakura ni uko utegerezwa mu kwitegurira inkino mpuzamakungu, utegerezwa gukina inkino zo kwipima inkino za gicuti n'imigwi yo muri kano karere. Ahanda kugira Frederic yuko umugwi ntama mu rugamba nta rukino na rumwe wigeze ukina rwo kwitegura, ariko rero tubajije mumenyereza Omar Ntategero icyo byaba byaravuye ko wowe yishuye ko abakinnyi bari basanzwe bari muri shampiyona y'igihugu batakanye bari kuronka ko gukora iyo myimenyerezo gukina inkino za gicuti. Ariko ku rundi ruhande twabajije mu bushikiranganji bw'inkino n'imicakama canke muri federasiyo y'umupira w'amaguru bakatwishura yuko ata buryo bukwiye buhari bwo kugira ngo umugwi userukira gihugu ushobore kuja kwipima n'indi migwi yo mu karere. Ni uko rero ingorane umugwi ntama mu rugamba ufise ahanini z'uko rero amakuru dufise umugwi wa Congo Brazzaville wo waje Bujumbura urege gukina urukino rwo kwipima n'umugwi wo mu gihugu cya Gabon, aho rero wari watsinze umugwi wa Gabon ibitsindo bitatu ku busa.
Evariste, turagushimiye cyane rwose kuri aya makuru uheje kudushikiriza yerekeye urukino rwarangiye mu kanya. Urakoze.
Urakoze nawe.
banyuranye bijwi rya Amerika uretse kutwumvira ku mirongo ya FM ku mirongo migufi ya shortwaves kuri Facebook na internet mushobora kutwumva biciye ku matelefone yanyu ngendanwa kuba twumva muri Tanzania muhamagara ku nimero guteranya kabiri gatanu gatanu kane rimwe rimwe kabiri ubusa rimwe ubusa gatandatu icenda abatwumva muri Kenya namwe mugahamagara kuri guteranya kabiri gatanu kane kabiri ubusa gatanu kabiri icenda gatatu kabiri icenda kane kuri mwe mutwumva muherereye muri Amerika muhamagara kuri guteranya rimwe gatatu gatanu rimwe icenda 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 gatanu rimwe umunani gatanu Ijwi rya Amerika ryongeye kubashimira kuba mudahengeshanya kuryumviriza Ijwi rya Amerika ni radio yanyu
Ishirahamwe rihanira agateka kazi na muntu Human Rights Watch ryasohoye itangazo kuri uyu wa kabiri risaba ubutegetsi bw'u Burundi kurekura abanyeshuri batatu bapfungiwe mu ntara ya Kirundo bagizwa gusibanganya ifoto y'umukuru w'igihugu mu bitabo byabo n'inkuru ya Eroge Wilikaneza umumenyeshamakuru w'Ijwi rya Amerika i Nairobi mu gihugu cya Kenya
Iyo tangazo ry'igisata cya Human Rights Watch muri Afrika yo hagati rivuga ko mu gihe mu Burundi ukunumye abatavuga rumwe n'ubutegetsi bikomeje abategetsi berekanye ko badashobora kwihanganira wari we wese igihe bata muri yo mpabanyeshuri ndwi mu ndwi heze bagirizwa gusibanganya ifoto y'umukuru w'igihugu mu bitabo byabo Lewis Mudge umuyobozi wa Human Rights Watch muri ako karere yibutsa ko bagihagarikwa ku munsi wa kabiri w'indwi heze abanyeshuri bose uko barindwi baciye bajanwa kumvirizwa imbere y'umushikirizamanza wa Repubulika mu ntara ya Kirundo umuhungu w'imyaka 13 yaciye arekurwa kubera ata myaka yo gufungwa yarakwije mu Burundi fatirwa kuri 15 abandanye asigura ko abigeme batandatu baciye bajanwa mu gashoko k'igipolisi Munyuma batatu muri bo bahavuye barekurwa mugaba abandi batatu bari munsi y'imyaka 18 bagumijwe mu gasho gushika mu mpera z'indwi ku munsi wa mbere w'iyindwi bagirijwe icyaha cyo gutuka umukuru w'igihugu bagashobora guhanishwa mu nyororo w'imyaka 5 mu gihe boramuka bagiriye icyaha Human Rights Watch menyesha kumwe mu bavyeyi bafite umwana afunzwe kwa gatandatu yatanze ubuhamya avuga ko abo bana bafite n'ubwoba bwo gufungura Iryo shirahamwe rihanira ubwigenge bwa kiremwa muntu rigaruka ku byo rivuga ko ryatohoje mu 2016 aho abakozi b'iperereza bafashe abanyeshuri umunani kubera banditse ngo ja hanze canke turanze kiringo cya gatatu ku ifoto ya president Nkurunziza mu bitabo byabo uwo mwaka nyene Human Rights Watch bandanye ivuga ko abanyeshuri amajana n'amajana birukanywe mu masomero kubera basibanganije ifoto y'umukuru w'igihugu mu bitabo bakoresha ico gihe haciye hagenwa umugwi w'abashinga amateka wagiye mu ntara zitandukanye Abawugize basabye ikigongo abana banasaba ko hakomezwa inyigisho z'ukunda igihugu mu mashure umukuru w'inamashinga amateka Pascal Nyabenda we yabonye indi siguro muri iyo nyifato y'ibibondo
abana bamwe bamwe murabizi ko bakwezwe mu manifestation bamwe bamwe baragiye muri za manifestation urumva rero umwana avuye freshement muri manifestation kandi yumva ibyavugwa muri manifestation kugira iyi comportement murumva ko bica bibintu automatique gucagira iyi comportement abonye igitabo hama kabona ifoto y'uri kuri ico gitabo n'inyene yavugwa muri zo manifestation n'ukuvuga rero yuko atawuhakana towe carte yuko biri ampirie
Human Rights Watch hamagara abategetsi kwihutira no kwibanda cyane kwihagarikwa niburanishwa ry'abantu bagirizwa ibyaha byo guhonyanga uburenganzira bwa kiremwa muntu aho gufunga abanyeshure basibanganya amafoto Muri kino gihe runanife na debe rwita ineza abana mu Burundi rwasavye kwa abanyeshuri bafungiwe mu Kirundo borekurwa bakarenguka bidegenza hagashirwa imbere impanuro abavyeyi nabo batakambiye abajejwe indero n'ubutungane guhikigongwa abo bana hagashirwa imbere amatohoza yimbitse mbere batatse n'umukuru w'igihugu berekana ko abana babo bashobora kuba atari bo bakoze ayo makosa bagirizwa kuko ivyo bitabo vyatiwe kuri lisa ya Kirundo bizanwa ku ishuri nshingiro akamuri kandi ko hari hashize nk'imyaka itatu atasuzumwa gibitaburiba Nestor Musafiri umuyobozi w'indero mu ntara ya Kirundo yabwijwe rya Amerika kwidosiye iri mu butungane atacho yivuga ko twagaragaje kurondera umuvugizi wa president Nkurunziza ariko twamukenye Eroge Wilikaneza Nairobi ijwi rya Amerika
Kira
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 Kira ni kiganiro cy'ugwaruka kuvyerekeye kiza sida
mugitegurirwa mukongera mukagishikirizwa n'ijwi rya Amerika
bamwe mu bagenda namugira wasida mu ntagitega baratinya ko bamenyekana mu banyi bakabigira ibanga ryabo iyo nyifato ituma ababanyi bashobora kwandura mugira wasida mu buryo utandukanye umuhuza bikorwa mu kigo ANSS mu ntagitega hanura abagendana mugira wasida kumenyesha mu miryango kugira ngo bamenye ingene bifata n'inkuru ya Jean-Claude Shimimana menyesha makuru iradio ijwi rya Amerika igitega mu Burundi
kwihanganira imibonano mpuzabitsina ku bantu batabana igihe cyose nabo bubakanye ntibishobokera bose umukenyezi aba muri komine n'intara ya Gitega bivuga yiganisha ujya Amerika ingene yanduye umugera wa sida
nari isanzwe afise umugabo akaba akorera ngaho igitega mu bikorera utwabo akararaho asubiye ku gasozi indwara aza yayanduyeyo hanyuma haciye iminsi barambwira ati jewe ngaha andagwaye tiratanze kugupimisha nawe umenye ukuri ndakunda caranzana mukiwa cya NSS barampima baca basanga ndagwaye
none we umufasha wawe kubwiye ati ahuraho ndagwaye nawe bikeneye kuza kupimisha wavyakiriye gute
je maze kumenya yuko ngwaye nkamenya ko ari we yanyandukije naciye nibaza nti nawe nyene ntiyabinyoye mu mazi ntihajya kwihangana n'ibintu bigoye sinashoboye kumufata nabi gushika n'uno munsi ndamufashe neza kuko yanyifuriza urupfu ntiyari kuntwara kwa muganga yari kureka nka wera kugira yironderera abandi
uwo mukenyeza kwije imyaka 61 yatahiye umwana umwe yavyaye umugabo wiwe ataraja gukorera mu gisagara
yatanguye kuza gukora ino tuvyaranye umwana umwe wifura caraza gukora ino nta n'undi mwana nasubiye kuvyara kuko ibihe vy'ivyara bigeze yabatahara nyuma akaza umunsi bidahuye cyo ntahira uwo mwana ama rero bakaza barakomba kunshurashuza abantu nanje kubera nsanzwe narize ibintu bijanye n'amategeko yo kubaka nagumye nifashe neza gushika n'uno munsi nsanzwe ku mwana umwe ubu naraciye
kuba hagendana umugera wa sida uwo mukenyezi twasanze mu kigo cha ANSS mu gisagara cha Gitega ishira hamwe rifasha mu kugwanya umugera wa sida mu Burundi amenyesha ko yabigize ibanga
mu kibano nico tabize n'umufasha wanje n'uwo muhungu wanje n'umuryango n'abuzukuru nta numwe abizi kuko yenda mutse ngiye kuri ANSS akati bampaye kaheze nishobora guteka umutwe w'ivyo mvuga nti hari ibigiye kundondera igiteka sindabivuga gushika n'uno munsi ni kuri isaha gahase shobora kuko buca banyinuba muhira hakombana nabivuze nubona napfuye
twamubajije ko abagendana umugera wa sida bazwi mu kibano ko boba bafatwa nabi n'ababanyi babo yishura ati
yabazi yuko bagendana umugera wa sida bamaze kubamenya mu kibano barabinuba bakabinuba gose eka mbere yo barabinuba cyane ni woraba nico gituma aduca tubinuma twebwe mu kibano bakomenye kugwa yumugera wa sida nacyo bwo gufashyamo icyo bwo gufasha ni gitwengo bakakwambara bakagutwengesha n'ahandi hose iyo niyo fashanyo iri mu kibano iwacu duherereye nico gituma twirinda kubivuga
kugendana umugera wa sida ntivyakigwa cyo kimwe ku bantu bigatuma n'inyifato zitandukana abashoboye kuvyihanganira barabimenyesha mu muryango n'ababanyi bakabimenya ariko hari habo bigora kwakira bagaca bahitamwe kubigira ibanga kugutinya uko ababanyi bohava babafata muganga Janine Ndayishimiye umuhuza bikorwa mu kigo ANSS igitega bivuga yabwijwe rya Amerika ingaruka mbizi va kuri abo banyegeza ko bagendana umugera wa sida
intaba myambere bishobora kugira nuko iyo harimo umwe n'uwundi ashobora kubonana n'abandi bantu nyuma y'urugo kubera batababanzi ku ikintu na kimwe bashobora gusanga banduje mu kibano ikindi ni ibyukoresha bibitubura uruhu murazi ko ari n'abantu bagwara bakagwazwa n'ababanyi gato usanga icyo gihe barashoboye gukora nko kumaraso y'uwo muntu atavyo badatarakimwe babizi ko batanikingiye canke hakaba ikintu cyo tuma umwe n'undi yikomeretsa undi bikamushikira ni kuvuga ko iyo batazi ikintu na kimwe nawe ntabahishuke kubibabwira bashobora gusanga baranduje ukuna kuriya kubera batemanze icyo gihe yuko agwaye hari n'abagera ahantu ku rugero bareka no gupimisha abana babo kubera boca bamenya yuko ababyeyi bagwaye kandi bakibaza yuko abo bana nibabimenya bazoshaka kugenda kubivuga mu kibano urumva rero nk'umuvyeyi adapimisha umwana we kandi azagwaye nta bwicanyi busumbugwa kuko aho tugeze ubu ni uko abavyeyi bagendana umugira basita bupimisha abana babo bose bakamenya amagara yabo bakabaronka ayo mahirwe nayo kuja ku muti kugira ngo nabo bagira amagara meza.
Uwo muganga hanura umuntu wese amenye kagenda n'umugera wa sida kugerageza kubirengera ku buryo yoshobora kubimenyesha mu muryango n'ababanyi ba hafi bakabimenya. Amenyesha ko ubivuza abakingiye abandi kwandura umugera wa sida mu buryo butandukanye. Abakinze kandi ingorane zoshobora kwaduka mu muryango canke mu babanyi zivuye ku wapfuye agenda n'umugera wa sida tigeza abimenyesha. Jean-Claude Nshimirimana, Igitega, Ijwi ry'Amerika.
Cyari kiganiro kira mwateguriwe n'Ijwi ry'Amerika.
Tubibutse inshuti mwese ko muri ko murabandanya kumvira radio Ijwi ry'Amerika risamiranye i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Ibiganiro twateguriye birabandanya.
Mu munota umwe gusa uramenye amakuru ya Afrika kuri radio Ijwi ry'Amerika buri munsi. Kurikira video y'umunota umwe ku Ijwi ry'Amerika. Ni ku rubuga rwa Facebook rw'Ijwi ry'Amerika. Adresse ni VOA Radio yacu. Video y'umunota umwe gusa, inkuru nyamukuru kuri Afrika. Radio yacu.
Mu kane gaheze twabwiye ko ishyirahamwe mpuzamakungu rihanini na hagati y'akazi na muntu Human Rights Watch risaba ubutegetsi bw'u Burundi kurekura abanyeshuri batatu bafungiwe mu ntara Kirundo bagirizwa gusibanganya ifoto y'umukuru w'igihugu mu bitabo byabo. Mu kiganiro mugenzi wacu Diane Nazwe yagiranye na Ferdinand Simbaruhije umunyamabanga mukuru w'urunani ruhurikiyemo amashyirahamwe aharanira ineza y'abana mu Burundi FENADEB bagarutse kuri icyo kibazo. Simbaruhije yatanguye yibutsa uko iyo dosiye yatanguye.
Uko byagenze bose hamwe barabana bashika kindwi, ariko rero ubwo nyine bagifatwa umwe abatanu imyaka yuko adashaka gupfungwa. Uyu mwana rero baca bamurekura watata na asayafashwa abana bashika kuri batandatu babigeme baragumayo matohoza. Niho rero mu nyuma zaho batatu muri barekurwa, rero hari batatu rero bagifunzwe. Abo batatu rero bagifunzwe uno munsi mu gatondo twaronse inkuru tubwiye yuko nabo uno munsi yari byahindutse, kuko uno munsi mu butungane bashinze ko abana mu Rwanda yapfunzwe ugenda ko amatohoza arangira.
Hariho umwe atarakuje imyaka 15, abandi batatu turumva aho bari. Abandi batatu bobo kwera iki barekuwe bagenzi babo ntibarekurwe?
Twabise ko by'ukuri nk'uko mubivuze ko hariho batatu barekuwe, ni ukuvuga basanze ataki bagira. Rero ngira ngo murabona ubucamanza, murabona ingene abacamanza bagira amanza amatohoza yabo. Rero twebwe numva ko muri hano twebwe mu runani nibyo turabikurikirana cyane, kuko turafite abanadufasha kubikurikirana bari ku rubuga. Rero twese novuga ngo mbega ngo byagenze gute idonido ko umuntu agasanga atabwiye neza uko bimeze neza. Ariko mugabo cyane babwiye coco nuko urumva abo bariko batanze bobo bera, ni ukuvuga basigaye basanze hari ibintu bakishwa kubandana yabakorera ko kugira ngo barabe ko atore bagize bagiye muri aya makosa. Rero bimeze gutyo. Ndetse icyo nabwiye cyo nuko bari bavuze ko abo bana, kuko murazi ko umuntu ya Kirundo ntabwo hero rihari yabarabigeme cyangwa abapasoni, ariko gituma bashavuga bati abo bana bose bacha bari mu buryo bw'ingozi. Rero ivyo niko bimeze. Ariko ikindi babwiye nuko naho bimeze gutyo urumva umushingamanza twumvise ko agomba kunguruza urwo rubanza, hanyuma kandi ateza kubikora wenyine mu kigo kitarenza amasaha 48. Uko rero niko byifashe. Rero netwe natwe nk'umunani nta kuntu tuba twikurikirana ku munota ku munota by'ukuri tuba turubaza byaho bigeze. Ni ibyo nashaka kubashikiriza.
Ego, hanyuma hariho uwitwa Abdul ya telefone imbere ko muza kumuronga avuze ati abo bana baremera ko babikoze, nimba barabikoze babikoze babishaka canke bavuge.
Uko bimeze urumva munsi turabwiye cyo turumva nuko kuko bavuze ko bashaka kubana aya matohoza birekana yuko abana batabyemeye. Urumva rero kandi uko twabyumvise nuko ibitabo niko abana bashiki bararonze ibitabo nibyo byaci imbere, hanyuma rero mugabo byabize biva hari ntawuzi neza ingene byage ntawuzi neza by'ukuri ukuri hakuri. Rero dutwe turumva mwumvise ko basabye gutunganya basabye ko ngo ikiringo cyo kubandanya bagira amatohoza. Rero nuko imeze urumva yo nta bana babyemeye ko byemeye aho urumva ngira ngo bacibwa igihano.
Hanyuma mbega mwarabonye ivyo bitabo bavuga ko basibanganije, mwarabyibonere n'amaso yanyu?
by'ukuri jewe sindashobora gushikayo mu rwumva twarumvise ko bavuga ko ngo byasibanganizwe ku maso ya mu gihugu rero zese bwo ngo cyangwa akibona mu gatwarumvise ko twavyumvise ne ko bavuga ngeto ntawo kimeze twavyumvise
hari isano vya bifitaniye na bimwe byigeze gusibanganywa muri 2016
ivyo kubitora ko ivyo n'ibintu byoroshye gukora ubuvuga kuko deja kuko nguna munsi nkuko mwabyumvise urumva ntibarafata ko n'abana ari bo babinabikoze urumva kuko ari isano kandi tutabona neza ibyo ari byo tutabona neza ko abana ari bo babikoze biyogora kugira ngo kwemeza byo tugora
mbe abo bana twumvise ko ari 15 16 na 17 bari mu wakanga
bari mu mwaka w'indwi
bose barigana mu ishuri rimwe
bari mu mwaka w'indwi bose
hama ibitabo byasibanganije ni ibitabo byerekeye icigwa kimwe
tavye ke zigwa kimwe je twabuze ngo bivya ma science ni
bimene ku rongo wa telefone turase abanyagihugu basutubazo dutandukanye sabatora twumva
yego neza ndabumva radio rya America ndi hano mu Rwanda mu murenge wa Mubuga mu kagari ka Nyagatovu hano ikarongi nubwo dufite ibazo bya network ariko ndimo ndabumva neza
akabazo canke intererano ku mutumire
nagira mbaze iri hadiza ngo muza amahanga ya Human Rights Watch n'indi miryango irengera gateka kazina muntu ikunda kuvuga iyo hagize nk'umuntu urugo urukwagirizwa icyaha noneho bagahaguruka bakavuga yuko abo bantu batagomba guhanwa cyangwa se bakavuga yuko abantu bari kuzira akarengane ye nagira ngo mbaze ese imiryango ya Human Rights Watch irashaka yuko abantu bagirizwa ibyaha bajya badafungwa cyangwa ntibabiryozwe kandi babakoze ibyaha ye numva bagomba kudusubiza kuko iyo miryango mpuzamahanga ikomeza kugenda ivuga yuko abantu bagomba bahohotewe kandi nge ndabona umuntu wese wakoze icyaha agomba kubihanirwa niyo yaba ari gukekwa ariko agomba gufatwa mu gihe bari gukora isohoza kugira ngo akurikiranwe ariko imiryango mpuzamahanga ntivuge ngo ari guhohoterwa kandi aba yakoze icyaha
ugira umunsi mwiza
gukurikiranwa baze kubidusubiza murakoze cyane
ugira umunsi mwiza ngahambwe guca Rwanda mwumvise akabazo ka Sabato Ferdinand
nakubye cyane kandi nibaza kongira ngo nakubye na ibitegeze za tane gosi yabajije
yego
mu byukuri twebwe ico twovuga twebwe nk'umuntu nani nuko burya twebwe umuntu wese uko ari kose naho yo mwana umuntu wese agize ikosa byukuri twe tuvuga tuti na hanwe ariko twovuga tuti tugira tuti ahanwe mu byukuri bigaragara neza ko ari we yakoze ikosa kuko rero mwabyumvise nuko abana kugeza no munsi ntaho fata ko ntaho ngo nibo kuko mwabyumvise ko urumva na matoza amanze amatoza atabandanya ariko twe tugira tuti dusanze byukuri ari byo n'abana bafite kwa n'abonye kuko burya icyo nabwiye cyo nkuko na uwo muzi naheze kuvuga kuko mu kwigiho umuntu adasanzwe n'umuntu twese twubaha n'umuntu by'ukuri atawo dakwiyuba ko rero nico gituma tugira tuti ntawo mwa ko dusanzwe by'ukuri bagize bakosa n'ubaza ko problema abana n'abana bohanwa
baramutse bahanwe
ntagire ngo twebwe nk'umuntu andi twe ntagire ngo tuvuga ngo ntibahanwe tuvuga tuti mu by'ukuri ukuri kuja habona ntagire mwana n'umwe by'ukuri ahogwa ubwikeke
hanyuma bahanwe bohanishwa igitabo mpana vyaha canke bagahanishwa amategeko y'ishuri kuko bari ku ishuri
cyane kumaze tokibazo mu by'ukuri ko twebwe ko tubona nuko burya muze muri umwana giye makosa ku ishuri abafite amategeko amura ku ishuri no kuvuga hari byo bita reglement scolaire no bajye mateke ku ishuri kandi byo kuna nyene ko tuyazi na mategeko afite atekanye bitari bike atekanye bihe bitari bike rero umwana rero batubwira kuti ari ku ishuri na hanwe hanwe amategeko nyene amuhande by'ukuri hanyuma kugira ngo nabagenzi biwe nabo nyene babone ko bagitwa tinya
hanyuma rero kutugarutse kuri amategeko agenga amashuri atandukanye ya yandi reglement d'ordre intérieur bavuga mu rurimi rw'igifaransa kera hari abamwe ati umwana aracegwa tumukura tatatu umwana gatresha tukamukura 10 tukongera tukamuha ubusa yaramuka ko zibi bikagenda gute ubu amategeko ahari mu mashuri atandukanye aratomora neza icu umwana abwirizwa guhanishwa mu gihe yononye ibitabo by'ishuri haba mu kubitabagura haba mu gusibanganya ibyo byose bishobora gusangwa muri ico gitabo yabaye mafoto yabinyandiko zitandukanye
kumuri bizanye n'ibyo gusibanganya ifoto kumbure ngira ngo sibindi twofata ko rivya kera cyane uko mwavyumvise iwacu byatangiye kuboneka mu mwaka 2016 n'ukuvuga babona ati asinya ka ishakuri itatu no kuvuga kino fata ko burya amateko y'amateko y'ishuri tanke ndetse n'amateko yanda ya tuko ayine ya igihugu amateka arahindagurika no kuvuga ibintu byose ushaka usanga bitanze gutyo o mbwa ukeneye guhana umwana vy'ukuri ukeneye kuraba ingene umuntu ya kumurongo uko bikose ntubura igihano kizanye niko tabe iryo
twese kandi na la kuyundi murongo wa telefone ya Laikaze
ego ndakumva munyamakuru
ego nakabazo canke n'intererano ku mutumire Ferdinand Sembaruhije munyamabanga mukuru wa Finadeb
oya ni intererano
kikibazo cy'aba bana basibanganya ifoto y'umukuru w'igihugu ubusobanuro bwabyo nta bundi rena uyu mukuru w'igihugu yaje 2005 azari umukuru w'igihugu mwiza yumviriza ibibazo by'abanyagihugu akundwa n'abanyagihugu kanatsinda yaratowe atorwa hafi 65% 2005 aramamara abo muvyeyi w'abarundi bose abo muvyeyi w'abakene cyane cyane abo mugenzi w'abana abo mugenzi w'abasportif ariko 2010 bigeze ivyabaye mu bundi mwagiye mubona leta yiwe n'umugambwe wiwe bagunye bakora ibintu muvuga bitari byiza abana bishe abantu kuva mu vya ruvubu n'ivyahe ndabisubira mu vya gatumba
ariko turaza kwirinda ivyagirije kuko tudafise urundi ruhande ruza kwisegura
yego umbabarize nyenda kubwira aho vyahereye aho vyahereye rero bimaze kugeraho iyo kuri ico umuntu hasigara impfuvu yuri hasigara umwicu n'umuryango w'umuntu rero bigeze 2015 ho byabaye bibi cyane gose niho rero hacha hatangura za ndirimbo zamuhayagiza ba bana bamubyinira ku kibara baratangise batangura kugutwagwa n'agashavu kubera kubura ababyeyi babo kubura ba onkere babo abatante babo kandi bakwamba kuva bivugwa ngo ni leta yankunziza ni leta yankunza ni leta yankunziza urumva umwana mu mutwe yatsiye developer ko nkunziza ari umuntu w'umugizi wa nabi rero niho byahe nonese ko kuva kera twe dufite bitabo birimo kwa gasori tarimo ndadaye umuntu wari kubwira ko nasibanganye igitabo kirimo umukuru w'igihugu n'umwe nta n'izi ntaho byigeze biba naho ntibabironderere ahandi hanyuma wari kuravuga hari ikibazo wabajije umunyamakuru wabajije Ferdinand ntiyagusubiza neza ati nta kindi gihano bari kuronka muri reglement d'ordre ya reglement scolaire ibaba bafite ku ishuri ego hari article ivuga ngo destruction des biens scolaires kuko ivyo ni bijya muri cadre ya y'ikosa rya destruction ukwangiza konona igikoresho cy'ishuri
agacanwa gute agacanwa gute iyo yaramutse yononye ivyo bintu
yesho sanga bivana kera ari nk'ikirahuri wamenye baragipima mu byeye akaza kwakizana bakagisubizamo wamenye umupira hari abantu bamenye imipira ya vore bakayitobora hari abana bonona icuma muri laboratoire barestima bakaraba nk'icyo gitabo kubera kizokora kigakoreshwa n'abandi bana bazoza n'abandi bazoza igitabo n'ikintu kibikika rotri y'amanota 15 abahaye
ngiye kuvuga ku bibazo byo kwanze kwa Alain zindi za kongera ngo yavuze ati yo yiza kumbe ukuntu abana babona mukuru w'igihugu ndetse navuze n'ibindi bijyanye ngo n'abatabanza babarizere n'ibindi ariko ngira ngo twebwe hano mu Rwanda twebwe ivyo n'ivyo twoza mutane kuko twebwe huya tuvuga ikintu by'ukuri nuko twa tugifite icyemezo nuko mukino gere no munsi niraza ko nta kigwa kiri akogwa uno munsi cerekana neza ko abantu bafite ku na uyu tanko uyundi bidanye kumwe n'ibihe turimwo rero ngira ngo muri gito bimeze gutyo rero neza ko ngira ngo ibihambaye ndetse no fata ko nditwagwa twe ku hano n'undi mwanditsi na Dave Kongo bya iva twewe igito iva ko nta tubona nazo tuzi rero ngira ngo ni habona ibyo bizobyerekana niho twese tukagira tukashikiriza uko ico kigo izo tayi duhaye rero ntabyo ndaza mutane hanyuma yakoze ku mwosoya vyati bijanye nazo na no kono ni foto yavuze ngo ngo ni description scolaire de bande bien scolaire bon idio ni juro bari hano kandi navuze naje kumbwira nti kuri kose kugira makosa yose byabaye barondeye ikosa by'ukuri bijanye ikosa ntagiye ntibodi bura mwabiye kene ko by'ukuri yo yo regrema scolaire koko irahari yare kugira ngo ikurikizwe twifuza kugira iteka uko kugimeze by'ukuri isomwe bayirabe barabire ingene bo hanabana by'ukuri atababaje kuko navuze ko abana nkuko navuze ngitangura abana byabo biragoye hari umwana agira ibintu atazi ndiye kwaragira rero urumva biragoye by'ukuri ariko ngira ngo reka tunye turabe iyo bitera bija ngira ngo vuba cyane ngira ngo bizodadanuka kuko nabwiye ko no munsi hari amasaha 48 asigaye kugira ngo bibaze cyo kongura
turashimiye Diane n'umutumire wiwe nshuti mwese mukunda Radio Ijwi rya Amerika ibiganiro twateguriye muri aka kanya bigaruka ingaha turashimiye ingenieur yadufashe mu nga bw'izyuma hamwe na Fasire yadufashe kwigiranya ibiganiro twateguriye. Reka dusubire kandi tubibutse kwijwi ya Amerika risamyanya i Washington DC mu Kinyarwanda mu Burundi mutwumvira ku mirongo migufi ya shortwaves ku metero 19 na metero 22 mu Rwanda ni kuri FM 104.3 no kuri radio inshuti ya bose FM 88.3. Turabashimiye namwe inshuti mwese rero mwaduteze amatwi kandi turabateye akamo mubandanye kumviriza ibindi biganiro vya radio ijwi ry'Amerika. Mugire amahoro n'umugoroba mwiza mwese.